Ikigabane cya 59. Umwana w'umuntu ninde? Matayo 16:13 gushika 27. Mariko 8:22 gushika 38. Na Luka 9:18 gushika 26. Incamake biri muri kino kigabane. Yesu akiza umugabo w'impumyi. Petero asezeranirwa imfunguzo z'ubwami. Yesu avuga yuko azopfa hama akazuka. Yesu n'abigishwa biwe barashitse Betsaida. Abantu baramuzanira umugabo w'impumyi maze bakamutakambira ngo amukore ko kugira mukize. Yesu afata ukuboko uwo mugabo akamujyana inyuma y'igisagara. Amaze kumucira amate ku maso, amubaza ati, "Hari icyo ubona?" Nawe yishura ati, "Ndabona abantu kubera ko mbona ibintu womenga n'ibiti, mugabo biriko biragendagenda." Mariko 8:23-24. Yesu acarambika ibiganza ku maso y'uwo mugabo agacabona neza. Araheza akarungika nyamugabo iwabo, akamutegeka ngo ntiyinjire mu gisagara. Ubukurikira, Yesu n'abigishwa be bafata inzira bagana mu buraruko mu ntara ya Sezariya ya Filipo. N'urugendo rurerure rwo mu misozi kw'ibirometero 40. Icyo gisagara kiri ku metero 350 ufatiye ku rugero rw'ibahari.
Mu buraruko bushira ubuseruko hakaba hari umusozi Hermon upfuswe n'ibibarafu.
Ugo rugendo rushobora kuba rumara iminsi nkingahe. Bari ku nzira, Yesu araje ahantu gusenga ari wenyine. Hasigaye amezi 9 cyangwa 10 gusa kugira Yesu apfe, kandi araje ishinga n'abigishwa biwe. Benshi baherutse kureka kumukurikira, abandi nabo basa n'abazazaniwe. Bashobora kuba bibaza igituma yanse ko abantu bamwimika cyangwa gutanga ikimenyetso cyerekana neza ko ari umwana w'Imana. Igihe abigishwa biwe bamusanze ariko arasengera, Yesu ababaza ati, "Abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde?" Bamwishura bati, "Bamwe bavuga ngo ni Yohana Umubatizi, abandi ngo ni Eliya, abandi nabo ngo ni Yeremiya cyangwa umwe mu bahanuzi." Nibyo, abantu biyumvira ko Yesu ashobora kuba ari umwe muri abo bagabo yazuwe mu bapfuye. Kugira ngo Yesu amenye icyo abigishwa biwe bagona, ababaza ati, "Mweho none muvuga ko ndi nde?" Petero ubwo nyine acayishura ati, "Uri Kristo umwana w'Imana nzima." Matayo 16:13-16. Yesu avuga ko Petero ahiriwe kubona Imana yamuhishura icyo kintu, maze akongera kwati, "Ndabikubwiye, uri Petero, kandi kuri icyo gitanda nzohubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ukuzimu ntazorinesha." Yesu ashaka kuvuga ko ubwiwe azoshinga ishengero be n'uko abarigizi batazoguma ikuzimu nibapfa arabizigigwa. Asezerana Petero ati, "Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru." Matayo 16:18-19. Yesu ntashatse kuvuga ko Petero aruta izindi ntumwa canke ari we mushinge w'ishengero. Yesu niwe gitandara kizokubakwa kw'ishengero. Ariko rero, Petero yohawe imfunguzo zitatu. Yotewe agateka ko guha imigwi y'abantu hakajya ko kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Petero yokoresheje urupfunguzo rwa mbere kuri Pentekoti yo mu 33 mu kwereka Abayuda bigaya n'abanyamahanga binjiye idini ry'Abayuda icyo bokora kugira barokoke. Urugira kabiri yorukoresheje mu kuronsa Abasamariya bizera akajya ko kwinjira mu bwami bw'Imana. Ugwa gatatu nago yorukoresheje mu 36 mu kuronsa ako kajyo nyene abanyamahanga batagenyerewe nka Koroneliyo n'abandi. Muri icyo kiyago, intumwa za Yesu ziratuma umutwe igihe azibwiye imibabaro n'urupfu byimirije kumushikira Yeruzalemu. Kubera ko Petero adatahura ko Yesu yozutse hama akajya mu ijuru, aramwihereranya akamuhambarira ati, "Ibabarire mukama, ntuzogenda ushikiwe n'ibyo bintu." Ariko Yesu aca ahindukira akamubwira ati, "Herera inyuma yanje Shetani, uri gitsitaza kuri jewe, kuko utiyumvira ibyumviro by'Imana, ariko wiyumvira iby'abantu." Matayo 16:22-23. Yesu aca ahamagara n'abandi uretse intumwa, akabasigurira ko bitoroshe kumukurikira. Avuga ati, "Nimba umuntu ashaka kunkurikira, niyiya nkatora igiti cyo kubabarizwa ko ciwe hanyuma guma nkurikira. Kuko ushaka gukiza ubuzima bwiwe azobubura, mugabo buhebe ubuzima bwiwe kubera jewe no kubera inkuru nziza zobukiza. Mariko 8:34-35. Ego cyane, abayoboke ba Yesu babwirizwa kugira umutima rugabo no kwitanga kugira batoneshe. Yesu avuga ati, uwo wese ategwa isoni nanje be n'amajambo yanje muri riya rukagira isambanye kandi igira icumuzi, n'umwana w'umuntu azotegwa isoni nawe niyashika mu buni n'ahazwa bwa se ari kumwe n'abamarayika beranda. Mariko 8:38. Emwe, Yesu niyaza zohemba umwe wese bihuye n'inyifato yiwe. Mateo 16:27. Ibibazo byisubiramo. Abantu bamwe biyumvira ko Yesu ari inde, intumwa zo zibona ko ari inde. Ni mfunguru zizihe Petero aronka, kandi yo zikoresheje gute? Petero akosogwa gute, kandi kubera iki?